Radio Hijwi Yamenika. Radio Hijwi Yamenika is a man in Washington DC, Kirundi, Mukirwanda, Nivenizan, Timisi, Dutramani, Murikumina, Federica, Unikija. Murundi mutukomira ku mirongo migufi ya shortwave ku metero 19 no ku metero 22. Mu Rwanda turi kuri FM 88.3 n'ibice bitatu iradio inshuti ya bose no kuri FM 104.3 ijwi ya Amerika. Leta y'u Rwanda yafashe ingingo yo korohereza abishyura ikori ku mazu bakotesheje hamwe n'ikori ry'ipatante. Inyuma yaho abatari bake batangaje ko kwishyura hakoreshejwe ubuhinga ngurukanabumenyi by'abagoyi. Impamvu ni
abaturage bakomeje kubigaragaza, bagaragaza ikibazo abantu bari muri guma mu rugo, ntabwo tubasha gusohoka wenda ngo bajye kumenyekanisha, bamwe wenda bikabagora. Ubuyobozi rero bwaje gufata umwanzuro w'uko bakongererwa igihe mu by'ukuri kugira ngo nabo boroherezwe.
Uyo ni Karasira Ernest, komiseri w'imisoro ajejwe inzego z'ibanze mu kigo cy'igihugu gishinzwe kwishyura amakori n'amahoro, Rwanda Revenue Authority. Mu Burundi, ikigo EMP mu ntara Gitega cyitaho abana bagendana ubumuga butandukanye cyatangaje ko gifite ingorane z'uburyo bitewe n'uko ifashanyo mvamahanga itakiboneka. Mu gihugu cya Afurika y'Epfo naho abatetsi bahagaritse urucanco AstraZeneca ukiza cha COVID 19 ico gihugu caheruka kuronka kuko basanze rudakora. Amakuru avugwa hirya no hino ku isi cyatanguye ku gihugu cya Afurika y'Epfo cyahagaritse gutanga urucanco rwa AstraZeneca. Ibindi kuri ino nkuru mugezi wacu Diane Ninahazwa.
Ugo rucanco rukorerwa mu Bwongereza ruhagaritswe nyuma y'aho ivyigwa bishasha vyerekanye ko rudakinga neza ubwandu bushasha bukaze bwa virusi ya corona bumaze kwibonekeza mu bihugu 32 birimo Afurika y'Epfo, Amerika n'Ubwongereza. Ubushakashatsi kuri ugo rucanco bwakozwe na kaminuza yitwa Witwatersrand iri Johannesburg muri Afurika y'Epfo ntiburemezwa yamara n'abandi bahinga. Icyo bikoze ubwakozwe niyo kaminuza bwerekana ko urucanco rwa AstraZeneca rukingira ku rugero ruri hasi cyane COVID 19 idakaze naho nyine mu bakiri bato. Ino nkuru yabaye incamugongo kuri Afurika y'Epfo imaze kubura abagera ku 46,000 bahitanywe n'ikiza cya virusi ya corona. Sosiyete AstraZeneca ku ruhande rwayo itangaza ko iri kwirakora urundi rucanco rushobora kuzohangana n'ubwoko bukaze bushasha bwa COVID 19. Ni urucanco iyo sosiyete ivuga ko rushobora kuzoboneka bitarenze mu ci y'uno mwaka w'2021. Urucanco rwa AstraZeneca ruhagaritswe vy'imfata kibanza muri Afurika y'Epfo mu gihe ico gihugu cari kiriko kirategura gutanga incanco zigera ku 1,000,000 zarwo. Ishami rya ONU ryita ku magara y'abantu ku isi OMS mu mfunyapfunyo mu masaha ari imbere rikaba rihavariza gukora inama kuri iki kibazo.
Muri Myanmar icyahoze cyitwa Birmania abanyagihugu 2,000,000 bakoze imyiyerekano ikomeye ku munsi ugira gatatu wikurikiranya biyamiriza kudeta y'abasirikare imaze iminsi indwi ibaye. Inkuru dushikirizwa na mugenzi wacu Thomas Kamilini.
Abantu uruvunganzoka bigabije imihanda mu miji myinshi y'igihugu uhereye cyane cyane mu murwa mukuru wa politiki Naypyidaw n'umurwa mukuru w'ubukungu Yangon. Bafite ibyapa byanditseho amagambo nka mutabare Myanmar cyangwa ngo muhagarike kudeta cyangwa se bakongera bakaririmba bati turashaka demokrasi, twamaganye igitugu cy'abasirikari, umubyeyi wacu su narambe. Abandi bafite ibyapa biriho amafoto manini y'uyu mukuru w'igihugu cya Myanmar Aung San Suu Kyi. Internet yongeye gukora kuri uyu wa mbere ku buryo abaturage babasha gukurikira aho imyigaragambyo ibera hose n'uko irimo iba, bahanahana amafoto n'amavideo ku mbuga nkoranyambaga. Iyi myigaragambyo y'akataraboneka muri Myanmar yafashe indi ntera kubera abakozi bo mu nzego zitandukanye uhereye ku ba leta ukagera ku batwara za gari ya moshi unyuze ku barimu, abaganga n'abaforomo, abavoka yemwe n'abamunaki b'ababudista idini ryiganje muri Myanmar nabo bafashe icyemezo cyo guhagarika akazi no kujya mu myigaragambyo mu gihugu cyose guhera uyu munsi bafite amabendera atukura ibara ry'ishyaka rya Aung San Suu Kyi National League for Democracy. Hagati aho umushumba wa Kiliziya Gatolika y'isi yose Papa Francisco yatangaje ko demokrasi ikwiye kugaruka muri Myanmar, yasabye abasirikari bahiritse ubutegetsi kurekura imfungwa za politiki.
Muri kumwe nabandanye kumiza radio hejwe ya Amerika isanganira i Washington DC mu kirundi mu Kinyarwanda mukanya amakuru yo mu karere ka Afrika ibiyaga binini. Amakuru mu ntara yatanguye mu Rwanda, abanyagihugu berwa n'ikibazo cyo kwishyura ikori ku mazu bakotejeje, hamwe n'ayandi makori ipatanti barishimira ko bongeye kuba mu ngo zabo bakabasha kuja kuriha iyo misoro n'amakori. Iyo ngingo yafashwe nyuma yaho abanyagihugu bagararije ko kuriha ayo makori hifashishijwe ikoranabuhanga ry'abagoye.
Mu mpera z'ukwezi kwa mbere, ijwi rya Amerika ryabagejeje w'impungenge zari zifitwe n'abaturage bo mu mujyi wa Kigali basabwaga kumenyekanisha umusoro ku bukode bw'amazu no kwishyura bakoresheje ikoranabuhanga. Abavuganye n'ijwi rya Amerika benshi bagaragazaga ko imyaka ya bamwe itabemera gukoresha ikoranabuhanga, abandi bakavuga ko kubona amafaranga batabasha gusohoka ngo bajye kuyakorera ari ikibazo. Leta isobanura ko nyuma yo kumva ubusabe bw'abaturage yahise yongera igihe cyo kwishyura uyu musoro uva ku itariki ya 31 z'ukwezi kwa mbere ugezwa kuri 28 z'ukwezi kwa kabiri. Komiseri w'imisoro yeguriwe inzego z'ibanze mu kigo cy'igihugu gishinzwe kwishyuza imisoro n'amahoro, Karasira Ineste, atangaza ko byakozwe mu rwego rwo korohereza abaturage.
Abaturage bakomeje kubigaragaza, bagaragaza ikibazo abantu bari muri guma mu rugo ntabatabasha gusohoka bene ngo bajye kumenyekanisha, bamwe wenda byo bikabagora. Ubuyobozi rero bwaje gufata umwanzuro w'uko bakongera igihe mu byo kwibwira nabo boroherezwe ubusabe bwabo mu buryo bwo kubirumvikana, ndetse n'umusoro ku nyungu z'ubukode wa 2020 tuzi neza kugomba kwishyurwa itariki 31 z'ukwa mbere 2021 byarongerewe, hanyuma bishyirwa ku itariki 28 z'ukwa kabiri 2021. Ni itariki numva yumvikana, buri wese ayizirikane bireba, tutazacika ngo tukaba twajya mu bihano kandi by'ukuri tukaba twaha umwanya uhagije kuba twabitegura no kubyishyura.
Kuva kuri uyu wa mbere, abaturage bo mu mujyi wa Kigali bari barangije ibyumweru bitatu muri gahunda ya guma mu rugo, babashije noneho gusohoka mu by'ibanze babwijwe rya Amerika bihutiye gukora. Ikibazo cyo kwishyura imisoro ya leta kiza ku isonga.
Ni amahirwe cyane, urabona nk'abaturage benshi uretse mu Kigali no mu cyaro, abantu bari barimo mu rugo bari mu mazu, nta muntu ushobora kumva niba yaba adahari kubera, ariko abaturage bo ubundi dusanga turi kubera ku irembo. Irembo baba urageze ukadekara rero batabikwereka, ariko nubwo guma mu rugo urimo tugize amahirwe ni ukugira vuba, kugira ngo umuntu batazenda kumuca amande.
Nubwo hari abishimiye ko bongerewe igihe, hari abakomeje kugaragaza ko ibihe baciyemo bya COVID-19 n'ubu bakirimo bitatumye babona amafaranga, bagasaba leta kubagabanyiriza uyu musoro cyangwa bakawukuraho.
Abandi barifashe rwose, ntabwo basaba, ntibanabizi n'itwa aya masanga bafite bose nihangane umuntu ayivane, ntabwo babyumva rwose, gusa babyumva.
Kongeraho ukwezi ntabwo bigaragaza ko hari aho ayo mafaranga azava. Uyu mwaka kuva muri 2020 byagaragaye ko umuturage nta hantu akura, cyane cyane bitewe n'iki cyorezo. None se kuba yongereho ukwezi bivuga ko yabonye aho azayakura? Ni ukuvuga ngo kucyongeraho bibagiwe ko umuturage ntaho akura, nta naho akora. Ahubwo icyo bakagombye gukora niyo bakuraho bitanu, niyo bakuraho icumi, bakavuga bati niba wasohoka 150,000 uzasore 75,000 kubera ko twamaze kubona ko ntahukura, kuko umusoro ni inyungu ku byo wabonye. None se kukongera ukwezi bivuze ko wungutse?
Nubwo ikigo cy'igihugu gishinzwe kwishyura imisoro n'amahoro cyongereye igihe, iki kigo cyumvikanisha ko n'ubundi umuturage utazubahiriza kwishyura mu gihe yongerewe azabihanirwa nk'uko itegeko ribiteganya.
Tuvuga wamenyekanishije ntabashe kwishyura ku gihe, uwo ngo yishyura 10% y'umusoro yakagombye kwishyura, umusoro yagombaga kwishyura, iyo ni ibihano bizaho. Hanyuma akongeraho n'inyungu z'ubukererwe zingana na 1/100 buri kwezi akererwa. Hanyuma yo ku muntu uzaba ataramenyekanishije kuri iyo tariki, hejuru y'ibyo bihano byo gutinda kwishyura umusoro hari n'igihano cyitwa cyo kutamenyekanisha ku gihe. Icyo gihano cyo niyo ntaho ni benshi 40% y'umusoro yagombaga kwishyura, akongeraho cya 10% ry'igihano cyo gutinda kwishyura, noneho akongeraho n'inyungu z'ubukererwe zingana na 1/100 buri kwezi k'ubukererwe.
Rwanda Revenue isaba abasora barebwa n'iyi misoro batarangije kwishyura mu minsi yari igenwe ko bakwihutira gusoza inshingano zabo bakubahiriza indi minsi leta yabahaye. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Ijwi rya Amerika. Mumuno tumwe gusa uramenye makuru ya Afrika kuri radio Ijwi rya Amerika buri munsi. Reba video y'umuno tumwe ku Ijwi rya Amerika ni ku rubuga rwa Facebook ku Ijwi rya Amerika. Video y'umuno tumwe gusa inkuru nyamukuru kuri Afrika. Ni ku rubuga rwa Facebook rw'Ijwi rya Amerika. Adresse ni VOA Radio yacu.
Murundi naho ikigo impesha hitwa Mutwenzi mu ntara Gitega hagati na hagati citaho abana bafite ubumuga utandukanye gifite ingorane z'uburyo bitewe nuko abagira neza nka bose bava mu bihugu by'Uburaya batakija mu Burundi kuvaho hatereye ikiza COVID-19 mu kiganiro yahaye Ijwi ry'Amerika Furera Jean de Dieu ngiye kirongoye asaba abagira neza bose babishoboye na leta kuzirira icyo kinogo.
Igo yempe mtuenzi kiri muri komine ni ntara ya Gitega hagati na hagati mu gihugu cy'u Burundi cyakira abana basu umuga buterwa nuko nonekara kuduce tw'ubwonko bikaviramwo bukeha bwenge n'ubundi umuga gukoresha ingingo z'umubiri. Kino kigo kiranakira kandi abana basu umuga bw'inyifato kubikiza cya virusi ya corona gitanguye kuvugwa mu isi. Igo cyatakaje abatera nkunga nka bose. Fura Jean de Dieu ngiye muyobozi w'ubuhinga muri ico kigo yabwije Ijwi rya Amerika ubukene bwatewe n'iryo buraje bagifasha
ico kiza caratugiriye kingaruka zikomeye cyane kuko nkifashanya twahora turonka muri kino kigo biturutse kubaza hano muri kino kigo arabaje kudufasha abaje nko kutwigisha ari abaje kugira ngo dukorane ari mu vyerekeye by'ubuhinga kuvura ukurera dukoresha ubuhinga ku buryo dukenera kandi no gukorana n'abadufasha baba benshi cyane benshi bava mu bihugu bya Buraya nko mu Butaliyani mu Bufaransa mu Bubiligi abo benshi ubu bwo buryo bwarabuze bwabaka n'uburyo bwaca ku bavyenyere butaraca muri kino kigo mu kurira abo bana izo ntibigishoboka. Hari imfashanyo buhinga twarayibuze cyane twakorana nka akaza nk'abo mu gihugu cy'u Bufaransa aba twita ishyirahamwe rifasha mu byo kuvura mu gihugu cy'u Bufaransa gitwa Sezet yadufasha cyane mu kurondera inyigisho bakatwigisha kandi bakaca turonderera n'imfashanyo ijanye mu izo bikoresho tugira dushobora gushyira mu ngiro izo vyigwa twaronse bakaduha uburyo bwo gukoresha ibikoresho dukoresha muri nyunganira ubuvuzi cyanyunganira ngingo mu bitabo dukoresha
sihagari kwaje gufashanya na noshe hamwe cy'Abafaransa gusa rituma iki kigo kidagishobora kwitaho abaciyemeje gutunganiriza n'ibitaro by'i Roma mu Butaliyano byahora byama bifasha mu bumenyi ibikoresho no kugira ibipimo nicyo kimwe. Abahinga n'abaganga bavyo baheruka guhonyoza ikirenge ku Mutwenzi imbere y'uko COVID-19 itangura kuvugwa.
Hariho irindi shyirahamwe ryo mu Butaliyano yitwa Gemelli Hôpital Gemelli Hôpital Catholique do Roma. Ibyo bitaro by'abakatolika by'i Roma byadufasha cyane mu kuza hano mu Burundi nka kabiri misiyo bakaza bagapima abantu bose bafite ingorane z'indwara y'intandara uko baza kandi ko batuzanira imiti urumva barabura ingene baronka iki miti bakabura kandi ingene baza gupima abantu ndetse n'iyo programa yabo yo kugwanya virusi yo kuguma mu rugo by'abagore yuko bari banadufasha tugapima tatubarungikira bakaronda umwanya wo kuturegera icegeranyo cyo biyumvira ku ma examen twakoze ku masuzuma twagize bakatubwira ingene twovura byarabagoye nabo nyine ko uko kuguma mu ngo byatumye badahura byaratumye rero badashobora kuza ari ama ekipema bakoresha ari bidukoresha ivyuma mu gupima intandara ivyo tukabibura.
Furayangi yasaba leta n'abandi bagira neza gufata mu mugongo kino kigo na cyane cyane mu bijanye n'ukironze ifungurwa hamwe n'imiti mu kurindira ko batera nkunga bosura kugarukira.
Turagira ingorane cyane yo gufungurira abana kuko abo bantu benshi barabaza bakadufasha mu buryo bw'amahera ubwo buryo ntabwo tugifise kandi abahora bafashe imiryango kugira nabo nyine basahirize kino kigo abana benshi dufise nta mikoro baba gifise. Turasaba cyane rwose ko leta yadufasha ibintu by'ifungurwa cyane bo dufasha ibintu by'imiti bakoze cyane n'abandi bantu bose bagira neza boshobora kunganira kandi na leta boheza kutwunganira mu bijanye n'ibifungurwa kuko niho akora amagara ntamegwa aramigwa kandi nubwo umuntu amugaye araguma ashaka gufungura mbere ibyo birashaka dushobora kumufasha cyane kuko hari n'abana bafite ingorane yo gufungura nuko butworoha n'ibifungurwa birivariye bitandukanye kuko harimo abana benshi bafite n'ubumuga bwo gufungura nawe no kutaranura n'ururiro gasagwaho gasana neza neza
ikigo yempe cyo kumutwenzi ubugize abana bagera ku 120 ariko abantu cyakira buri munsi ruhande y'abakozi bacu ni benshi bitewe n'ubumuga hari umwana usanga yitabwaho n'abantu barenga babiri kugira ngo bashobore kuvyuka afungure yongera agende turetsa kandi yabitura kino kigo baturuka mu ntara 18 zigize Burundi iyo baje bakigana nka bose kirabaraza ibigo cyo kimwe n'ivyitaho bageze mu zabukuru leta bironsa buri mwaka ibahashingana n'ibihumbi y'amajana 900 mu mafaranga y'amarundi ariko kubera ibiciro z'ibintu byangombwa bidasiba kuduga ku mwaka utashe abatwara bino bigo bemeza kwa aya mafaranga atanabashoboza kuri ya fagitire z'amazi n'umuyaga nkuba mu kiringo cy'umwaka bagasaba ko ubu buryo bwo kongerezwa eroje buri kaneza ijwi rya Amerika
baramukije bakunzi namwe banywanye bijwi rya Amerika n'ubundi ko amakuru y'imvaho kandi agezweho dushobora gusangiza n'abanywanyi bose ni ngombwa ko tubandanya gukorera hamwe mu kuronka amakuru yizewe kandi tusangiza abatwumva kubera iyo mvo ijwi rya Amerika ribasaba ko mubandanya kudushikiriza amakuru amafoto amavideo y'ibibera aho mutuye aho mukorera aho mwiga naho mugendera mudushikiriza n'ibindi byumviro n'ivyifuzo mufite byo dufasha kubandanya tubashikira kunyota y'ibibara jishinga mukoresheje urubuga rwa Facebook VOA radio yacu cyangwa inomero yacu ya WhatsApp ikurikira agasaraba 1 2 4 4 1 9 9 3 1 ijwi rya Amerika ni radio yacu
Tuyose chitema ise komiko mwana banda nyakumbiza iradio hajwi ya Amerika isamia na i Washington DC mu kirundi na mu kinyarwanda imbuga urukana bumenyi ni huriro ry'abantu batandukanye n'ivyumviro bitandukanye abantu bava mu bice bitandukanye byo kwisi barahahurira bahagahanahana ivyumviro ku bibazo bitandukanye biri ku mitima yabo canke bibaraje ishinga Muyo ntumbero izo mbuga zirafite akamaro gakomeye kubera abantu bazifashisha haba mu vyerekeye ubumenyi politike ubudandaji imbero n'imibano mu kuronka gushikiriza no guhanahana amakuru mu buryo bwihuta cyane yamara ubwo buryo burakoreshwa kandi n'abafise intumbero yo gutyoza no gukorera ikibi abandi mugenzi wacu Fidele Niyongabo yaganiriye na Atanase Karayinga umenyesha makuru inararibonye ari i Paris mu Bufaransa na Steve Derrick Nizeye umenyesha makuru w'inkino afite iradiyo Radio Africa for Hope ari mu gihugu cyo Suwede batangura bavuga ku kamaro k'imbuga ngurukanabumenyi muri rusange dutangure dutega amatwi Atanase Karayinga
akamaro kazo ni kenshi cyane kandi sagaseseshwa rumuri kuko bazivuze abantu bo ku isi yose mu bihugu byose imishinzwe yose abasore abatama rwaruka rushasha barahanahana ivyiyumviro barahanahana muzika barahanahana ishirigwa barahanahana n'ibitwenza vyonyene hariho abantu bakwize ibintu vyo gutwenza vyo gutegura bikaryoha ukabona ko ari baremesheje ikiyago ikindi navuga ni uko uburyo bushasha buroroshe cyane kugira ngo umuntu akwize ivyiyumviro vyiza na bibi mugabo vyiza navyone birashoboka navyo ubumenyi buri muri iyo mihora icyo gitangaza sinorinda kuvuga ikintu twese tuzi nka Google ubu nta muntu n'umwe atataniwe umunyeshuri umwarimu umuganga umuteleva w'indege ukeneye wese ikintu amenya gati mbese cyagizwe ryari cyakozwe ryari cyakozwe nande hari ryari ubisanga byose ku mbuga icyo ni ikintu cyiza rwose cyatumye abantu bungura ubwenge ikintu cyo mbona kiriko kiratunga kandi gikomeye kandi ari cyiza cyane nk'uko gukingira isi twese umenga dusigaye tubyumva kumwe abantu babona yuko amashamba ariko arasha ari muri Brezil ari muri Californie ubona inzuzi zitwara abantu bakavuga bati ibyo ni ibihe biriko biragendagurika kadi bita kuhinza abantu twiyumviriye hanyuma bugatera uruhagarara mu bidukikije nicyo kintu kirakomeye cyane kandi tugaruka no kuzerekeye kiza cya COVID ego hari ibihuha byinshi byinshi cyane abantu bahana hana kurabye kiza cya COVID cyashitse neza cyashitse inyuma ya internet kuko ejo ndibaza hamwe hatoba hariho internet umuntu amenye ukuri kwaha abantu bari muri Japani abantu bari muri Etats Unis abantu bari Burundi ingene babayeho ingene ibikingira ingene bahendwa nukuri nukuri nibaza yuko tugeze ku ntambwe nziza cyane.
Nawe Steve Derrick, icyo kibazo nyine akamaro muri rusange ubona k'imbuga ngurukana bumenyi uretse ibyo twavuze Atanazi yataravuga ku bijyanye n'ubumenyi guhanahana amakuru n'umuvuduko w'amakuru ningene isi kibando abantu bakamenya amakuru mu mwanya muto mu bice bitandukanye byo ku isi ariko ni wewe ubona wokongera ko kukamaza
murakoze cyane nubwo yuko izimbuga ngurukana bumenyi bwa social media ubuzaje gutuma igitanga ry'amakuru biza ku muvuduko muremure cyane ririhuta cyane nk'ikimenyamenya ngira murabona yuko n'amaradiyo cyangwa amateleviziyo akomakomeye nka yose usanga ategerezwa kuba afise igisa ata cy'imbuga ngurukana bumenyi kuko ubu muntu ashobora kurindira yuko adakwicara iruhande y'iradio cyangwa kwicangwa na televiziyo ariko rero usanga ubu umuntu ashobora gukurikirana amakuru y'ikibiriraho kuri za Twitter kuri za Facebook kuri za Instagram n'ahandi ibyo rero ndibaza yuko ari ikintu cyiza ariko kandi ikintu naco no vuga cyiza nuko ubu hari nababi nababikorera ko ubudandaji bya business tugasanga abantu bariko baragurisha ibyabo baciye kuri izo social media cyangwa izo mbuga ngurukana bumenyi hanyuma ikintu nacyo novuga cyiza nuko usanga mbere n'abagira amakampanye mu bya politike usanga bakoresha izo mbuga ngurukana bumenyi ubu usanga abantu ku giti cyabo bugurura ibyo bita amapaje ya Facebook ugasanga niho batangira amakuru ugasanga nka twebwe twikundira inkino usanga inkino uzishobora kuzikurikirana ikibiriraho en direct uciye kuri iyo mihora y'izo mbuga hanyuma basiga inyuma yuko ubu hari n'abaronka akazi kubera izo mbuga usanga benshi bacisha anonse z'akazi cyangwa amatangazo y'akazi kuri izo mbuga hari izizwi cyane za LinkedIn za Facebook za Twitter za Instagram n'izindi nyinshi ndibaza yuko uwovuga ibyiza by'ama social media muri ino myaka tugezeho ndibaza yuko atabivuga ngo abimare naho kandi hari n'ibibi byinshi kumbure tudakugerako
nibyo twashaka tuze ko murabivuze ni byinshi cyane akamaro kenshi ingene imbuga ngurukana bumenyi zahinduye ibintu ku isi ukugena ibintu bikogwa n'umuvuduko bikoregwa ko uko ibintu ari byiza bikoregwa kuri izo mbuga hari abandi bafise iyindi migambi y'ububisha nabo nyine bakoresha ubwo buhinga kugira ngo bashake ku migambi yabo y'ububisha nibyo nashaka Atanazi tubwire
nubwo ububisha bwabaye nk'ikintu cyahengamye cyagoramye bwakivuye ku kintu cyiza kuko kubera izo social media abantu bose barafise ijambo barashobora kuvuga barashobora gushikiriza ijambo n'ibyiyumviro byabo ubwo burenganzira bwo gushikiriza ijambo ni ukuri ntibushasha ku isi ubundi wasanga bufiswe n'abamenyeshamakuru n'abantu bafise amahera n'abantu bafise uburyo bwo kumviriza amateleviziyo avuye kure cyangwa amaradiyo avuye kure ariko ubu uwo ari we wese uciye ku mihora myinshi arashobora gushikiriza icyo yiyumvira mugabo rero gushikiriza icyo wiyumvira nka kurya novuga nti wibarabara woci barabara ugasiga kaburimbo nziza washaka ugashyiramo n'imihora 20 mugabo ukabwira abantu uti umwe wese niyimenye uci iburyo uva ibubafu nta amategeko naho byaciriye mu by'ukuri hari abantu bibaza yuko kuri interineti ari akajagari ko nta mategeko ko umuntu ava iburyo cyangwa ibubafu akumva inyuma cyangwa imbere imodoka igaca aho ishatse ibyo si ibyo nicyo twokwiyamiriza kandi mugabo nzi twibagiye ko cavuye ku ciza ikintu nacyo mushinga nta yaraje kubivuga hari abantu baronka akazi ubu noneho hari n'abakorera muhira kubera izo za social media
nizo ntoriko tubira nko muri iki gihe cya COVID abantu benshi
bakorera muhira
yego
yego icyo ni cyiza rwose kadi kiri mu bintu bisabye kingirisi urabona nta miduka myinshi kiri mu mabarabara urabona bimwe byavyuka bivuga yuko byonone ibirere yaragabanutse intege zaragabanutse ariko akazi mu mihingo myinshi mu bihugu byinshi abantu bariko baramenyera eka na za kaminuza n'amashuri batonya ubu benshi basigaye binjira muhira bizovyara yandi mabi mugabo n'ukuri je ico navuze cakare nagira nti Imana yabitegekanije neza hakazagura kuza internet hanyuma hakaza ico kiza ca covid biratweretse neza ko iyo internet yaje hageze kuko isi yarigezaho mbona yuko umuntu yigenga ashike ubumenyi n'ubushobozi mugabo atarinze gufata amayira aja kure arinda kuja mu bindi bihugu ubu n'uri i Burundi uri Bujumbura Kigali mu Kirundo afite internet muranganya ubushobozi bwo kumenya ibintu.
Nawe Steve Derrick cyo kukongera ko ku bibazo ubona biterwa n'abakorera kuri izo mbuga ngurukana bumenyi.
Eko urakoze cyane na nibyo burya ikintu cyose gifite ibyiza usanga gifite n'ibibi ibyo bibi nabyo nyine si bike urabye ibikorerwa kuri za social media zitandukanye abantu benshi basigaye bagaragariza inzigo zindi kira zabo cyangwa iterabwoba bakoresheje izo social media hanyuma ikindi nacyo usanga hari aho umuntu wese ashobora gushikiriza ibyumviro bijya by'amakomantere ugasanga rero n'ufite iyo mbuga ngurukana bumenyi biragoye kugira ashobore gutora ibyo akwiye gukuramo ibyo bita transire mu rurimi rwo kumenyesha amakuru kugira ashobore gutoramo ibyo bibi. Ariko rero urabona yuko abantu benshi ubu basigaye bakoresha izo mbuga kugira bambure abantu babibe kugira abo bita abapedofile bashobore gushaka kono n'abana b'abakobwa bakiri bato benshi bakoresha izo mbuga ngurukana bumenyi nyene hanyuma abantu nabo bagaragaza bimwe by'ivangura ruhu bya racisme usanga bakoresha izo mbuga ngurukana bumenyi kandi ugasanga biragoye kugira umuntu ashobore kubamenya neza kuko benshi usanga n'amazina yabo bayahinduye aho rero bigaca bigorana n'inzego z'ubutungane cyangwa iz'igipolisi zategerezwa kubakurikirana kugira zishobore kubafasha. Hari mu bijyanye na politiki mu bihugu bitandukanye ubuhoho mu bihugu bikomakomeye byarabonetse mu minsi ize aho nyine muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika aho rero habaye ibintu bitari byinshi ariko wahategwa ijya ngoro ya Capitol ibyo rero byaratumye mbere n'ibigo bisanzwe biraba iyi mihora bifata ingingo yo kugara imihora ya social media y'uwahora arongoye igihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ibyo byabaye nk'imbonekarimwe nibyo umushinga nawe karenga nk'uko yabivuze gushikiriza icyumviro ni ibintu byiza ni ibintu abantu benshi bama bagwanira ariko rero hageze aho umuntu akoresha izo mbuga guhimiriza abantu gukora ibibi cyangwa gukora ibidakorwa nibaza yuko aba ari ikintu kibi cyane nibaza yuko abantu bajejwe izo mbuga bubandanya bakora na cyane cyane barabe ibyo bihangange barabe n'abakiri bato umuntu ashize ibintu bigaragaza inzigo bigaragaza urwango kuri za social media barabingene bate baragerageza kumukura ku murongo cyangwa bakamwambura ubwo buryo abasanzwe akoresha mu kugaragaza ibyo bibi byiwe.
Bakunzi ba Radio Ijwi rya Amerika mutuye mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Congo, turabararika kujya mukurikira ibiganiro byacu ku maradiyo akurikira:
Radio Communautaire de la Voix de Mikeno i Bunagana ku murongo wa FM 99 n'ibice 7,
Radio Ngoma ya Maniyo mu mujyi wa Baraka kuri FM 88 n'ibice 8,
Radio Baraka FM nayo mu mujyi wa Baraka ku murongo wa FM 94 n'ibice 4,
Radio Communautaire La Vérité ikorera mu mujyi wa Kiwanja kuri FM 99 n'ibice 0.
Naho kwa dukurikira muri mu majyepfo ya Uganda mwakumva ibiganiro byacu kuri Radio Ijwi Riyobora Voice of Muhabura ku murongo wa FM 88 n'ibice 9.
Ni Radio Ijwi rya Amerika iminsi yose kuva ku wa mbere kugeza ku cyumweru.
Chuti mazimu kundi radio hezu ya Amerika ligani ilo tu watikuli makakanya ligaru kengaha turashimi bagenzi bachu na gizuru hara mwiniteburgwa ya makuru tuwashikirije turi mungo za chukwira ikiza cha COVID-19 turashimi kandi na fastidila ya dufashe kwegeranya ligani tu watikuli Federike Monikisha liwe ya rabi hagari turashimye inama nshuti mwese mwadutse amatwi kandi turabateye akamu mubandanye kumviriza ibindi biganiro vya radio ijwi ry'Amerika. Mugira amahoro umugoroba mwiza.